Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya 28 munyonyo n'umwaka w'2025 tuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiyo canke mwaramutse bibanye naho muherereye ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabaza kubashimikiye kuri zingi nkuru zikurikira Mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu biganiro yahaye abamenyeshamakuru avuga ko u Rwanda ataruhana rufise mu igikorwa cy'imbibe ruhana n'u Burundi ngo igihe u Burundi bwashatse kugurura imbibe buzobikora Ishirahamwe ry'ugwaruka rugwanya kabi n'akarenganyo rivuga ko bitumvikana na gato ingene Leta y'u Burundi ibandanya yugaye iyo mipaka Jean Duhimana rirongoye avuga ko ikibabaje ari abanyagihugu bato bahahombera Umugambi FPI ineza uvuga ko naho amatora aherutse kuba yaranzwe n'utunenge n'ubusuma bitawuciye inkokora ibyo bivugwa na Francis Rohero arongoye uyu mugambi avuga ko bihaye intumbero yo kubandanya bigisha abanyagihugu mu ntumbero y'uko ibintu bizosiba bigahinduka hakaboneka intwaro ihumuriza abarundi bose
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasiye kwaramutsa n'uganda baha n'ikaze U Rwanda nta ruhara rufise mu igikorwa cy'imbibe ruhana n'u Burundi gihe Burundi bwashatse kugurura imbibe buzobikora ayo majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane Paul Kagame yamenyesha ko ibyo bitabujije uruja n'uruza mu zindi nzira babaje mu Rwanda canke yabaje mu Burundi itahukanwa ry'impunzi z'abarundi ngo ni kamwe mu rurero tumukurikire
na gufungura mipaka iracyameze nkuko yari imeze ntacyo ariko twebwe na mbere hose no gufunga kuri mipaka nta uruhare u Rwanda rubifitemo abarundi nibo bahisemo gufunga mipaka ndetse turababwira ngo aho bazashakira gufungura twebwe ntabwo twigeze dufunga ndetse n'ubu hari abavuye Burundi bakaza hano hari abantu njye numva bava hano bakajya i Burundi hari abagenda na Rwanda sinzi niba ikijyayo ariko hagati aho mu kugushakisha twabana dute birenze ibi birushijeho kuba byaba byiza abantu baravugana twe nta na rimwe tugize dushaka guturana kugira abaturanyi tutameranye neza ariko bijya biba biraba n'ubu birahari ariko muzakurikirane neza ntabwo byigize biduturukaho na rimwe niyo mpamvu ndetse kugenda no kugaruka rimwe na rimwe twe nta abantu iyo bashakiye baraza bashakiye baragenda abaye impunzi niba duha za UNHCR cyangwa abandi bakorana n'impunzi bakaza bakavugana nabo niba hari abumva bamaze kurambirwa ubuhunzi bashaka gusubira iwabo twe tubaha UNHCR ikabatwara ntabwo twagumisha hano ashaka gutaha n'ubundi yaje hano atari uko tubazanye ahubwo ni uko bahuye n'ibibazo iwabo bagashaka kugira ngo baze babe hano nta kintu gishya rero kindi
twibutse ko u Burundi bwugaye umupaka buvuga ko hari imigwi y'iterabwoba yatera ikica mu Burundi izananye mu gihugu cy'u Rwanda iyo ngingo ngo ikaba yafashwe kugira ngo hagabanywe uruja n'uruza rw'abantu u Burundi bushobore kumenya abinjira ingingo izotuma imipaka yugurugwa ngo nuko u Rwanda gutanga abo abarundi bwita ko ari umutwe w'iyo migwi y'iterabwoba kugira bakurikiranwe n'ubutungane ku Burundi ishyirahamwe ry'ugwaruka ryishinze kugwanya ikibi n'akarenganyo biciye mu bwitunzi ya jina rivuga ko ridatahura ingene Leta y'u Burundi ibandanya yugaye imipaka u Burundi buhana n'u Rwanda iryo shirahamwe rivuga ko abanyagihugu bato bato aribo babandanya bahumira tega matwi ijandu w'Imana arumishirahamwe ajina
abanyagihugu afise amikoro asandwe cyane n'abanyagihugu bazeburaro n'uburamuko guhanahana ingufu guhanahana uburyo bw'amafaranga bw'ubuzi rucimo kudandaza ibifungurwa eka ivyo byose bitunga zinakiremwa muntu atamikuru maremara afise iyo mipaka rero iyo yugaye ivyo byose birahagarara ubwo buzima bw'abo banyagihugu baba kuri iyo mipaka burahagarara umuntu rero cha yibaza ati mbega umuntu yugaye iyo mipaka ko tubona ko igirira nabi cyane cyane abanyagihugu bato bato ubwo yagombye kugirira nabi abo banyagihugu cyane yagiye yagomba kugirira nabi abatware b'igihugu ugaye tugiye kwiweza neza hagati y'Urundi n'u Rwanda abugaye imipaka dusanga u Burundi aribwo bwugaye imipaka kuko ku ruhande rw'u Burundi niko gugaye abanyarwanda ntibugaye kanatsinda ukugara imipaka y'imigenderanire n'abanyagihugu bavuga ururimi rumwe abarundi n'abanyarwanda n'ukubohera amaboko imugongo abo banyagihugu kandi batoba uti kubera ikara abanyagihugu batoba ubu indege yitwa Rwanda yo mu Rwanda risiba kujya mu Burundi abayigenderamwo bajya mu Burundi b'abanyarwanda n'abantu babafite amafaranga abarundi bayigenderamo bagiye mu Rwanda n'abantu baba bafite amafaranga urumva rero uwo yubwiye imipaka umuntu ku by'ukuri yanka atabivuga gusa yanka abanyagihugu muri rusange
ijambo y'Imana asaba leta kwikubita gashi ikugurura iyo mipaka ku neza y'abanyagihugu hanyuma imigenderanire igasubira ukuri kwamye hagati y'ibyo bihugu kuko ari bibiri dusubire twumvirize ijambo y'Imana arumwishyirahamwe ajina
ishyirahamwe ajina rirongeye gutaka ritakamba vuba bwangu yuko leta y'u Burundi yokugurura imipaka ihuza n'igihugu cy'u Rwanda twarumvise yuko u Rwanda rutari muri icyo kibazo cyo kuciyuga ku mipaka dusabye dushimitse ko perezida Ndayishimiye we yagiye ubwiwe gukubita agafitima mbembero akaraba ingene abanyagihugu mu Kirundo begereye imipaka y'u Rwanda ingene abanyagihugu bazamuye inga abanyagihugu baca ibitoki bahora bishorera udutomate mu Rwanda mu ntara z'u Rwanda bihanye urubibe ingene bamerewe maze yuguruwe iyo mipaka nta kintu na kimwe iyo mipaka ifasha yugaye nimba u Burundi dubatinya abo batera bavuye hehe je nibaza yuko kuba rukwihenda cyane kuko batera benshi bavaho mu gihugu nyine kuko nibo bababaye nta munyagihugu w'u Rwanda yotera Burundi kuko ntababajwe n'ibiba mu Burundi perezida Ndayishimiye narabe ibyo yemeye bibwirwa shingiro ibyo yarahiriye arekure abarundi bidegenza kuko n'uko bugarana mu nzu itagira amadirisha itagira n'imyango majambo make ni gufunga abarundi bashaka gutembera bashaka kugenda bagaruka kuca kurondera ubuzima agahura bakaramukanya nk'uko byamye hambere hose dusabye dushimitse yuko iyo mipaka rero yokugurugwa vuba bwangu
inzamba
makuru ajanye na politiki naho matura aheruka abanyamigambwe batari bake cyo kimwe n'amashyirahamwe atari make barerekanye ko ayo matura yaranzwe n'utunenge twinshi aho bamwe n'abandi bagiye bashikiriza ibyo babonye tagenda neza Francis Rohero arunguye umugambwe FPI ineza avuga ko ibyavuye muri ayo matora yaranzwe n'ubusuma bitabaca intege ari nacyo gituma babandanya kwigisha kugira bitewe bitebuke hazotinde haba impinduka mu gihugu tumutege amatwi.
Ubwa mbere abantu baribuka yuko amatora ingene yagiye aragenda ariho byinshi abanyamigambo bagiye baravuga bitameze neza gushika aho ku munsi w'amatora bavuga ko amatora bamwe bamwe baba bayatanguye bwije mu gicugu abandi badahari ko mu masanduku hoba hariyo bitari bike. Imigambo yaragerageje kuvuga ibyo yashoboye kubona n'abanyamashengero Iglise Katolika n'abandi baravuze bitagenda neza. Ni ibintu rero twese twabonye bituma dutahura yuko amatora mu Burundi ari uko abafite ingufu bashobora kubigenza uko babishaka. Mugabo twibwe turi ngaha turabibona kandi twibaza yuko uko bigenda buhoro buhoro ntibiduce intege tuzoguma tugenda twigisha tubandanya ibyo turimo. Byaragaragaye ko mu guharura gushikaho umugambo uri ku butegetsi wiha ahantu hatari hake amajwi arengeye nicyo twahora twumva ijana ku ijana n'ibindi bitahurika neza yuko atari amajwi asa n'ibyo byari biri mu kuri. Mugabo ibyo uko twayibonye tubandanya urugendo uko twebwe twitahura. Sinavuga ko bicizere wumva umugambi umwe uko ubyumva mu gihugu niko ubyumva. Akenshi biba bimeze gutyo onye iyo abantu bumva yuko aribo bari mu nzego bose bonyene rero ntibiba bihuye n'ibyo abantu bokwifuza. Uravye n'ingene twese tuba tubona ibiriko biragenda mu gihugu hari ibintu bitaba bimeze neza mugabo kabusanga abantu bagomba kwigungira ubutegetsi bonyene n'ibintu byumvikana umuntu arabyo bavuye akatahura ingene baba bashaka kwigungira ubutegetsi bisa n'ibiri mu mico y'abantu bamwe bamwe agira ati ni byacu nitwe twabiharaniye nibyo. Ibyo rero turabitahura twebwe gutyo mugabo ntibiduce intege n'ibijyanye mvuga ntawe byonezereza ntawe byo tuma atekana na cyane cyane iyo tuguma twumva yuko ibikorwa bitameze neza ari nabo nyine babivuga rero biba bikenewe yuko abantu batahura yuko kugira inama nshinga amateka cyangwa inama nkenguza amateka zose zirimo abantu b'umugambo umwe ntibihuye n'ukuri n'ingene igihugu cyacu ibyo tuma iki gihugu cyacu kiba mu ituze nk'uko bitegerewe. Mugabo twebwe n'icyo tuguma tugusigura kuba hari ibimeze gutyo ntibitubuza kubandanya tugira icyo dushimangiye icyo dusigura kugira ngo muri kazoza hagire igishoboka.
Francis Rohero avuga ko mu gihe cyo kwiyamamaza mu bibanza by'abashingamateka bari umugambwe uri ku butegetsi bavuga ko bazokubaka amabarabara. Ibyo nabyo si ibikorwa by'abashingamateka, igikorwa cyabo ni ugutora amategeko meza no kugenzura ibikorwa bya leta. Ubu icyo bakora ni ugukoma amashyi gusa bakareka amategeko yose aje mu nama nshingamateka yaba mabi canke meza agatugwa ijana ku ijana. Francis Rohero abona ko abanyagihugu bakwiye kubandanya bigishwa kugira ngo hazotinde haboneke indongozi nyazo zotuma ibintu birinduka n'ubunyene tumutega amatwi.
Umushingamateka aje kugira ngo atore amategeko meza agenzure ibikorwa bya leta. Ubu rero hatuba tugiye no kuvuga yuko haba hari ikimo cyo kuvuga ngo ibyo leta yavuze bikomera amashiko bimeze ntibashobora kubigenzura. Bagize ubwa mbere ukwiyamamaza gusa nk'uko umukuru w'igihugu aho bavuga ngo bagiye kwemera yuko ngo bazokora amabarabara ngo aca hejuru y'ayandi ngo bazokora ibitangaza tuba tuzi ko atari icyo gikorwa cy'umushingamateka. Rero ni iby'amategeko uko bazobironka muri leta bazoza byemeza uko ibyo rero ntitwavuga ngo bizotuma uhari ngo gushyira mu ngiro ngo ibyo bemerera abanyagihugu kuko ibyo babemereye ntibihuye n'akazi kabo. Rero tuba dutahura ko nibandanya y'intwaro yari maze imyaka itanu uko byari biri aho dusanga ibintu byinshi biriko birakena mu gihugu mu by'ubutunzi mu by'imibano ibyo byose bikagaragaza yuko uko biriko biragenda inama nshingamateka itoba itahura by'ukuri igikorwa cyayo mu bintu nk'ibyo aho yari kwiye kugira ati mbega ibintu bitagenda neza mu by'ubutunzi ko bihindura gute ko bigira gute. Ubu unye amategeko yose atoba ijana ku ijana ntawe ushobora kugira icyo ashikiriza itandukanye n'ibyo. Ibyo rero uko biba ibintu twebwe tuba twumva nibandanya bya bya bindi nico kidutuma tubandanya twigisha ngo abantu bumve yuko igihe ibintu byo kenyera guhinduka abantu bumve yuko ibintu mu guhinduka bidahindugwa n'abantu batumye biyangara. Amajambo mu Burundi yamari meza ibikorwa tumaze imyaka myinshi tubona ko bidataho bisa bihuriye. Ibyo rero abarundi nibamenye bumve ko ari nawo mwanya wo gutangura kwiyumvira muri bo n'abari muri iyo migambi imwe bayita ikomeye bumve yuko bashobora gutangura guhindura kwiyumvira no guhindura kuhondera icyo no kwita inzindi ndongo zishasha zotuma ibintu bijana n'ukuri.
ninunga hadushe dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwatseze yompi mashimira nabagenza anje umwe wese kugiti ciwe yafashije kwaturukaniriza mugire amba mubahwe mubanyira mu byanyu na gahwaza.